Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Mubuhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Jospin Nduwimana ndabahaye mwiriwe tutubageze neza mudukurikira kuri radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatanigerezo ya 27 munyonyo umwaka wa 2020 amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira Icyaha cyo gufata ku nguvu ni cyaha kibangamiye abakenyezi n'abigemeye b'abarundi kazi cegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza akabagabisha abo bose bufatwa bashaka kumvikanisha abafashe ku nguvu abigeme n'abafashwe ku nguvu ni gihe yariko arugurura isekeza y'iminsi 16 ihariwe kugwanya ayo mabi Inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe CEASENG ushobora gutuma abarundi buguruka amaso mu budandaji iyo nama ikaba yitabwe kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye murabikurikira muri ano makuru Faustin Ndikumana niwaza kubidushikirako Muri politike n'ubutungane ngo amasezerano y'amahoro ya Arusha niyo yategerezwa kwerekana Urubanza rubereye abariko baracirwa imanza na leta y'u Burundi bafatigwa n'amatungo yabo urunani Seforo Arusha nibwo muza gukurikira muri ano makuru mu kanyamidonido
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Tatuye kubaha ikaze mwese abashikirwa n'ivyago byo gufatwa ku nguvu barakwiye kuva mu gacerere bakabivuga kugira babatabarize babakingire ingaruka nayo kubahora bashaka kumvikanisha abagirizwa ayo mabi nabo bayakoreye bagabe kuko ico ni icyaha gikomeye Ayo niyo majambo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yashikirije igihe yariko arugurura icesekeza y'iminsi 16 ryahariwe kugwanya amabakoregwa abakenyezi hari mu ntara ya Muramvya Prosper Bazombanza.
Benshi bo kwibaza bati none ko tutari abacamanza ntitube morongo y'intwaro uruhare rwacu bwo buruhe mu guhana mabi afatiye ku gitsina. Ngira mu kwishisho kibazo Mwungunga kukibu kanya, ilituma chane chane, ilituma wada hana mavi akorelu kwa wakenyezi na viigeme. Ugamirama oho wakota mavi akorelu kwa wakenyezi na viigeme, asho waku kutahamuwa mubihe ugambele, wayakorewe ahitwe mwoku inumila, naime nekanishe kwa akorewe ayo mavi. Tulasabzereo kuwa uhura, nito misidachai nito visare, yuko rocha abimekanisha abajeje intwaro akongera akaja no kubishikiriza abajejwe inzego z'ubutungane atasibye no kuja kwivuga nari gakabanga kiyi abayahuye n'igisida igisida nacho si cuba watumye ngo uhure nacho kwaca gusa gusa ari kandi nabo benshi bakunda kwibaza ko bashobora kumvikanisha wakoze bene ayo mari hamwe n'uwayakorewe turabihanije Leli do leli amari ashikirizwa abajejwe kuyahasha no kuvuga abajejwe ubutungane
Prosper Bazombanza akabari cegera cy'umukuru w'igihugu turacyari mu makuru ya gateka kazi na muntu abanyororo barakugwa mu ibohero bakaja kuborezwa igufa ahantu hataramenyekana bagakubakagarukanwa ari ibiruruma nk'uko biri mu itangazo rya Katsi Burundi ivyo bikaba bimaze kwibonekeza mu mabohero ya Muramvya na Mpimba kubwo umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumusa arongoye igisata c'ubutungane muri iryo shyirahamwe ngo leta na cyane cyane ubushikiranganji bw'ubutungane bukwiye guhagurukira ico kibazo bugahana uwo wese yagirizwa ubwo bubisha
ukwezi kw'icumi na rimwe turiko turaheraheza akati Burundi yarabonye ibintu bidasanzwe bimenyerewe mu mabohero aho abanyororo bakugwa mu mabohero barasanzwe bafungiwemwo bagaherezwa abo abakozi bo mu iperereza ry'igihugu bakabatwara ahantu hatwazwe bakaja kubasindikaza ubuzima bakababoreza igufa hanyuma bagasubira bakabagarukana mu mabohero bamwe abandi bagagenda amazima yabo ngo ntibasubire kumenya iyo baroye hanyuma batwara amabohero bagasubira abo bagarukanye bakabakira ari biruruma bagaca nabo aho kubashyiraho bari bapfungiwe bakaja kubanyegeza aho babapfungira ukwabo nyene bakabandanya bababoreza gufa kuko batava ngo abana baronse n'imiti yo kubavura izo ngoma ziba zatewe n'iryo hohoterwa bakorewe nabo bantu babahereye makuru tumaze kuronka muri na minsi nuko ibyo bintu bimaze kuba mwibohero rya mpimba hamwe n'ibohero rya muramvya muri uku kwezi nyene aho mwibohero rya mpimba twovuga nk'uberekeye uwitwa Bigirimana Hermenegilde n'umutambukanyi wiwe bose basanzwe babohewe muri iryo bohero basohowe igenekerezo rya 2021 batwagwa n'abakozi bo mu iperereza babahawe ubuyobozi bw'ibohero bagahaba bagaruka basinzikajwe ubuzima bababurijwe gufa nabo babatwaye n'ubu uwo Bigirimana Hermenegilde n'ubu akaba atawe ushobora kumwegera hapfungiwe aho yita ku isoko mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gihe hari n'abandi babiri nabo twamenye witwa Kwizera Isaac hamwe na Jambo na Jean de Dieu nabo bari basanzwe bafungiwe muri rukuru rya Muramvya basohowe kugenekereza rya 19 z'ukwezi nyene baherezwa n'ujejwe iperereza mu ntara ya Muramvya ariwe Habyarimana Felix OPCM hanyuma no munsi bakaba batarasubira kuboneka mu ibohero bavuga yuko nawe yahavuye abahereza ujejwe iperereza mu ntara ya Mwaro aya mabi rero kugwa ku murango abantu babona ariko ntihagire ikintu na kimwe gikorwa ntihagire iperereza rimwe riba kugira ngo ivyo vyaha bikorwa bihanwe bigakorwa kandi ariko barahonyanga amategeko kuko ata muntu yateza kuza gutora umuntu mu nyororo ngo amutware atari umushikiriza manza asanzwe ariko akurikirana dosiye y'uwo muntu mu gihe kandi umuyobozi w'ibohero ari wajejwe ku rugero rwa mbere ubuzima bw'abanyororo mbere n'umutekano wabo ari wanajijwe no kubakingira akaba ari wabatanga bakaja gukorerwa ayo mabi yose
Jean-Claude Ntiburumusi akaba ajejwe igisata kijejwe amategeko mu ishyirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ACAT abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uyu wa gatanu imisi amajana n'ine bafunzwe hariya mu ntara ya Murae mu ntara ya Bubanza Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Jide Harerimana na Terence Mozenzi bafashe ku 2022 kwezi kw'icumi mwaka 2019 mu ntara ya Bubanza bakaba bari bagiye gukora akazi kabo igihe hari hahungabanye umutekano aho abajeje umutekano bari ko baratana mu mitwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho amashyirahamwe atandukanye y'abampuzamakungu nayo mu Burundi hari hagati y'akazi na muntu nayo bamenyesha makuru akaba adahengeshanya gusaba ko bari kugwa kuko bafunzwe ataca bakoze akazi bategerezwa gukora bari kurigwa n'amategeko mu by'ubutungane nye n'inzira yaciwe n'amasezerano ya Arusha niyo yonyene yerekana ubutungane bwategerezwa gufasha abarundi kugira basubize hamwe ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'urunani ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi sefora Arusha ni mu gihe leta ya CNDD-FDD imaze igihe icira imanza abantu ikongera igafata amatungo yabo atamategeko akurikijwe Frederike bamvuga inyumvira arongoye ugo runani asigura ko hari bibuze bikomeye bidahari kugira ubutungane bw'u Burundi butunganirize bose na cyane cyane ko ubwo butungane ari nk'igikoresho ca leta y'u Burundi bisigurwa na Frederike bamvuga inyumvira arongoye Seforo Arusha
Tungane n'umugozi wunga abanyagihugu cyane cyane mu gihe kiba kiri mu magume nk'uko ku Burundi turemeza ko gucira imanza abantu baba bakoze ibyaha ari ikintu kihari kandi cyo gushyigikira mu bihugu ariko kandi tukabwirizwa kuraba igihe tuba turiko turacamwe n'izo manza inkurikizi zazo na cyane cyane ko twari twarasezeranye mu masezerano ya Arusha yuko habanza kuba kurondera ibyaha tukamenya ibyaha dufitiye uruhusha gucira imanza n'ibyo tudafitiye uruhusha ngo ducire imanza twavuga yuko izi manza zijanye n'urupfu rwa Perezida Daye ahanyene niyo tubwirizwa kurabira mbega kuva 93 gushika uyu munsi hariko haba iki mu gihugu ndetse tubashobora kuvuga turi mu mwaka 2015 habaye iki mu gihugu ibintu byose by'ubwicanyi biba byarabaye bikaja ngaha ugasanga n'ibyo tutavize hamwe ngo twige kibereye kugira ngo tukize igihugu c'iwacu biratubera intambamye mu mahoro nta mpamvu ngo turonke tuguma turonka injyane mu bantu ku kibazo cy'abashaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aho umuntu yovuga ati naho nyine rabi byaha byakozwe icyo gihe uwabitumye ninde byatumwe no mugambwe CNDD-FDD usunitse inkuru nziza ngo itoze ubugira gatatu kandi amategeko atavyemera turasemerera biravyara induru era abantu uyu munsi yo tugeze kubera izo mvo uyu munsi rero kucuvuga ngo turafatiye ibihano cyangwa turaciri imanza aba ni nko kugenda gucira imanza inkurikizi y'ikintu aho gucira imanza bwa mbere icatumye icyo kintu kiba turabona ko mu bisanzwe ibyangombwa atabihari kugira ngo tubabwe ngo tworonke ubutungane bwiza kubera ko ubutungane ni igikoresho cy'umugambo uri ku butegetsi ni igikoresho cya leta twagira tuvuge tuti inzira twari twaraciye y'amasezerano ya Arusha niyo yenyerekana ubutungane bwo mu gihe cy'imfata kibanza ko ari bwaguriza kudufasha gutorera uyo muti n'uyu munsi iyo nzira iracyariho kandi iracyari ngoma ko tuyicamwo nitwa dushaka gushira igihugu mu mahoro tudashaka kukijana muri izi nzira zidashika CNDD-FDD iriko irakijanamwo
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kurwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kurwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turabandanya n'amakuru twabateguriye inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubutunzi CEASE ngo na karyo keza ku Barundi ko ni ishyirahamwe nk'iryo ribugururira imipaka kugira biteze imbere iyo nama ikaba yatanguye kuri uyu wa gatanu i Libreville ku mugwa mukuru w'igihugu cha Gabon aho no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitavye Faustin Ndikumana umuhinga yigenga mu by'ubutunzi arerekana icyizere afise kivuye kuri uko gukorana hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe CEASE
ni shiramwe rigizwe n'ibihugu bitari bike kandi abantu b'ibyo bihugu ni barenga imiliyari 126 urumva n'izo kugiyaguye uburinganire bwa CEASE ni hafi miliyoni 2 z'ibirometero hamwe ibihugu bya CEASE rero birimo n'ibihugu bifite icyo bitubutunzi kama byinshi muri za Congo Congo RDC ubutari fise za Congo Brazzaville za Guinée Equatoriale murazi uko usanga hari petroli hari amadiama hari ho ibyo bita lo bois bufise bitunze kama byinshi no kuvuga rero bigiye hamwe tukavuga yuko byoshobora gushika ico bishitse mugabe cyo tukavuga rero kumbure no Burundi guca buhakura nuko guca butuma Burundi bwati buri nko muri community yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko babuguruwe no mu burengero muca buje hagati naga tugasanga bushobye kwidegembya mu burengero no mu buseruko mugabo rero iryo shyirahamwe niryo ryarakunze kugira ingorane kuko ibihugu bya bigize iryo shyirahamwe byarakunze kuba bigira ingorane za politike cyane n'ingwano zitavana ko urabona nka Congo nk'u Burundi u Rwanda mu minsi yahera za Centrafrique na Congo Brazzaville murabizi nko kuva 1992 1998 ryarigeze gusa n'iryahagaze rirahagarara hanyuma rirasubira kuza ridavyuka bagerageza kurivyura hanyuma ikindi nuko ingwani ikunda kugira nuko ibihugu biri musanga birimo mu yandi mashyirahamwe menshi ugasanga ibiri muri CEASE byasubira bikaja muri CEMAC byonyine Uburundi n'u Rwanda ugasanga biri no muri East African Community ugatusanga canke ibindi biri nko muri CPGR ugasanga bitumye kenshi n'ama effort asanzara nk'u Burundi rero aragahuga tusanga turimo abantu benshi tudashitaganiriza amatongo ari karaga ibi amashyirahamwe nk'ayakomeye akugurura imipaka kaba karyo k'abarundi baca kugenda batire baragana nk'impunzi ari kujya kurondera fere gukora murazi kwa nuske mu bumvira kure muri za Mozambique za Malawi na hehe ubu barundi na burumba baravuga bati turose nk'amashyirahamwe nk'ayakumbure tukora hani mukasanga utunze kama ibindi bihugu na twiburashoboye kudushikira.
Fose Ndikumana akaba umuhinga yigenga mu by'ubutunzi. Imbere yuko dusozera no makuri kibanza acishira hamwe ry'ugwaruka Jama kiri muri zone Bwiza quartier Jabe kigiye guhabwa umuntu. Ivyo bibonekera mu makete yandikiwe iryo shira hamwe ava muri sentare y'igihugu ya Mukaza. Iyo sentare ivuga ko igomba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe n'iyo sentare nyene mu gihe muri association Jama basaba ko ugo rubanza gusubigwamwo mwidonido. Bonfils Niyongere
mwikete umukuru wa sentare nkuru ya Mukaza yandikiye association Jama iyo kete rikafise inomero 552 agakoni 331 agakoni 683 agakoni umwaka wa 2020 cyanditswe kwa 24 munyonyo umwaka wa 2020 iyo kete rikaba rigabisha ishyirahamwe association Jama ko rigiye kwirukanwa mu kibanza rimaze imyaka irenga 10 irikoreramwo kiri ku ibaraba ryitiriwe imprimerie muri quartier Jabe ya zone Bwiza mu gisagara cha Bujumbura ni muri komine Mukaza. Muri iyo kete nyene umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza amenyesha ko itariki yo kwirukanwa rya association Jama ari itariki 8 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka kuva isa 3 zo mu gitondo. Asaba abajejwe umutekano muri zone Bwiza ko boza gufata mu mugongo inzego z'ubutungane zizoba ziriko zirashira mu ngiro ico gikorwa. Kuruhande kwa association Jama abashingwa manza Jean Paul Mboneko na Alain Victorie Kana bandikiye umushikiranganje w'ubutungane bamusaba gutegeka isubirwamo ry'urubanza RC 147/60 rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura Miri kuwa 30 ruheshi umwaka wa 2005 n'urwandiko rwo gushira mu ngiro urwo rubanza RC 147/60 rwanditswe kuwa ndwi Nyakanga umwaka wa 2020 na sentare isoye manza ya Bujumbura. Abashingwa manza babiri muri uko kwandiko barerekanye ko association Jama iburana n'abantu batatu Eric Ndikubwayo, Adrien Tuyaga na Sonia Butoyi. Baca bamenyesha ko ugo rubanza rwaranzwe n'amahinyu menshi na cyane cyane ko association Jama urubanza rwarinze rucibwa itigeze imenyeshwa ko yariko iraburana nkuko bitekanywa n'ingingo ya 36 y'igitabo kigenga imanza zitari iz'ivyaha yo bita code de procedure civile. Iyo ngingo ikabivuga ko atamuntu numwe ashobora gucibwa urubanza atigeze arumenyesha cyangwa ngo ahamagagwe ko ibivuye muri urwo rubanza nabyo atakamaro biba bifise mu gihe nyene byo atigeze arenguka cyangwa ngo ahamagagwe. Abo bashingwa manza bakavuga ko urwo rubanza bategezwe guhamagara association Jama bakurikije uko ingingo ya 42 y'ico gitabo kigenga ingene imanza zitari z'ivyaha ziburanishwa mu karongo ka kabiri. Abo bashingwa manza bakaba barerekanye n'utundi tunenge nkuko biri mu rwandiko bandikiye umushikiranganje w'ubutungane Eric Ndikubwayo. Akaba yari yitwariye association Jama avuga ko itigeze imurika ku modokari yari yakotesheje mu gihe association Jama yariko ikora mu kumvikanisha urwaruka. Tubibutse ko ishyirahamwe Jama ryashinzwe inyuma y'ugwimo w'igihumbi 1993 mu gihe hari indyane z'amoko no kuvangura amakarite atandukanye y'igisagara cya Bujumbura. Association Jama ikaba ari imwe mu mashyirahamwe yafashije mu kubungabunga no kugarukana amahoro mu Burundi. Ku bwa association Jama no ku banyagihugu baba muri quartier Jabe gushira mu ngiro urwo rubanza rwo kwaka ico kibanza iryo shirahamwe association Jama ngo naho bitaniye no kunyaga.
Ningaha dushyozerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira. Bagenzanje b'uruganda rwa radio Inzamba begeranije ano makuru ndabibashimiye na respect w'Imana yatumye amajwi abashikira. Reverend Bazikamwe nabashikirije ano makuru twese hamwe turabifurije amahoro iwanyu.